girl with me. Can you be my lover? Injira mama baba yanje mama. Baby show me your love. Iyumba bajinda babara. Wimba barizu mutima. Da ushaka muri imata. Tima MMO baby. Nyere kubiza bwawe monke. Niba nagukoshereje desole. Nawe Musa. I swear to God nawe Musa. Yeah yeah. Mama Loda. Niwa we mbona guse. Yeah yeah. Nawe Musa.
Say yeah.